kino kwi radio inzamba
kiko kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ekana yo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu tidusiga inyuma nibibera ku yindi migabane y'iyi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabahaye mwiriwe abakunzi b'ibiganiro bya Radio Inzamba gateka kawe kazi muri kiganiro cy'inkino mushikizwa na Desire Atungimana kuri mikro mpinga bw'ivyuma ya Jospin Nduwimana akabere mbere anabafasha kugira mushye gutukurikira kuri Facebook ikibiriraho muti rero no musi turabaganira kubijanye n'iki muri zino nkino turababwira ibijanye na n'umupira w'amaguru mu higanwa ry'u Burundi kundi kugirindwe tubabwira imene nkino zo bazimeze turaza kubashikiriza ingene vyagenze kwatashe kubikurikira muri Ligue des Champions ngene batsindanye turabwira kandi ibijanye n'inkino zitunganijwe iburayi nta kuruhuka amahiganwa no munsi arabandanya hanyuma tubabwire kandi turaza kugaruka no mu Burundi muri antunga tubabwire yuko hariho n'inkino za basketball tournoi y'intwari izosozegwa ku munsi w'Imana haribuye mu ntara ya Ngozi turaza kubiga ko navyo nyene reka rero mukanyisa tujye mu kiganiro duheze tubagire ku muriri. Higanwa rero ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku munsi wejo niho rizasa gutangura kundwi igirindwi tukavuga rero yuko hari urukino ruzoba ejo isaha indwi na 30 ruzohuza umugwi wa Muzinga wakira Flambeau du Centre hama bitaro izo kwakira Kayanza United azoba ari saa 10 Interstar ikine n'umugwi wa Royal w'Imuranzia umugwi heruka gutsinda Message Ngozi Interstar nayo nyene yuhagabira Atletico Olympique izokina na Olympique Star ifise ikibanza ca mbere muri kino gihe no kuraba yuko ico kibanza zo kigumana mu gutsinda uwo mugwi wa Atletico nawe nyene maze iminsi bihagararako Burundi Sport Dynamic izohura na Rukinzo iyi migwi yaravugazwe cyane mu ntanga ariko imaze iminsi nayo nyene itorohewe no Message Ngozi nayo nkuko umenyereza wayo Jimmy Ndayize yabivuga iri mu kibanza itaribereye ko bamwo ariko atwaye igikombe izokura na Les Elephants umugwi wo mu cicaro ca kabiri ariko tukabibutsa ko umugwi wa Royal FC watsinze Message nawe nyene warumwe mu cicaro ca kabiri naha nyene Message Ngozi kibuga cayo yo hagabira amusonga ati izokira na Bumamuru ku munsi w'Imana isa 9 nayo Bujumbura City yakire Aigle Noir isa 10 nuko ikiranga minsi cifashe nkuko nababwiye rero umugwi wa Olympic Star w'umuhinga wari mu kibanza ca mbere n'amata 15 kanganya na Bujumbura City ikibazo cya gatatu kirimo umusonga ati ifite 11 ca kane Aigle Noir 10 cyangwa cya gatanu kabamwo Kayanza United Muri basketball naho higanwa gitiriwe intwari rizosezegwa ibuye muri komine mumba mu ntara ya Ngozi kuruna w'Imana akaba ari imigwi yabaye karishye kugirije muri izo higanwa mu bagabo twabwire yuko imigwi yo hagati mu gihugu hari Young Eagles umugwi wa Imbeya akaba kandi n'umugwi wa Dynamo cyo kimwe na Muzinga mu bigeme hari Aigle Noir akaba Message Ngozi akaba Les Gazelles na Gladiator tukabwira rero nyine imigwi izokina kicya kabiri gisiri cya nyuma azaba ari ku munsi wejo ku isaha zitanu zo ku murango Young Eagles izotana mutwe na Muzinga hanyuma isaha indwi umugwi wa Dynamo uzokina n'Imbeya ku isaha cumi isaha zitanu kandi umugwi wa Aigle Noir uzobura kwakira na Gladiator hanyuma Les Gazelles nabo bakine na Message Ngozi tukabwira ko ibuye rero hari ibuga bibiri umva ko bazokina abakobwa zatangura saa 5 abahungu batangura saa 5 ama saa 7 niho bazokina ukino kabiri no kuvuga ko isaha 9 tuzaba twamaze kumenya ni bande bazohura mu rukino rwa nyuma abigeme bakazokina isaha zitanu abagabo nabo bakine isaha indwi ku munsi w'Imana iryo higanwa rero libe rirangiye muri iryo higanwa rero gitiriwe intwari ya bizobera rizosozererwa mu gisagara rizosozererwa muri komine Mwumba Ibuye niho rero izo nkino zizobera ahari ibibuga vyiza cyane impande y'ikibuga cy'umupira w'amaguru cha Academy Le Message. Kana tubandanye dukubitira mu bihugu byabura tubabwira ingene inkino za Ligue des Champions batashe kuzikurikira ingene byagenze tubabwira yuko umugwi wa FC Bruges watsinze Zenit ubusanze muhira ibitsindo biri kuri kimwe umugwi wa Dynamo de Kiev na utsindirwa muhira na Juventus do Turin ibitsindo biri kubusa La Spiga Mudagi yatsinze Istanbul yo muri Turkiye ibitsindo biri kubusa Rennes na Krasnodar yo muri Turkiye kimwe ku kindi Lazio Roma yatsinze umugwi wa Dortmund ibitsindo bitatu kuri kimwe Chelsea na Sevilla zavanye atawutsinze uwundi Paris Saint-Germain ku kibuga cyayo yatsinzwe na Manchester United itsinda biri kuri kimwe FC Barcelone naho yaronse ikarati itukura ihawe Pique batsinze umugwi wa Ferencváros ibitsindo bitanu kuri kimwe umugwi wo muri Hongriya rero nta kintu kinini werekanye n'icyo gitsindo bakironse kuri yo penalty bahawe Picaros ikarati itukura bya bitanu kuri kimwe Amasavuburu yo muri Autriche yanganije na Lokomotiv Moscou yari ya muri Moscou i Moscou mu Burusiya bibiri ku bindi Real Madrid ku kibuga cyayo yatsinzwe na Shakhtar Donetsk yo yari ya muri Turkiye yo muri Ukraine nayo n'ibitsindo bibiri bitatu kuri bibiri ku kibuga rero cyayo cya Real Madrid yamuva ko itari zyoroshe kwatsindira umugwi ufise ibikombe byinshi cyane muri iryo higanwa Ajax d'Amsterdam ku kibuga cyayo yatsinzwe na Liverpool gitsindo kimwe ku busa Manchester City itsinda Porto ibitsindo bitatu kuri kimwe mu gwa Porto n'atangwe kuronka igitsindo umugwi wa Midland watsindiwe mu rugo utsindwa n'umugwi wa Atalanta wo mu Butaliyani ibitsindo bine ku busa Olympiacos ku kibuga cyayo yatsinze umugwi wa Marseille igitsindo kimwe ku busa Bayern Dominique yerekanye yuko igikombe yatwaye cya Ligue des Champions atari gihamana mu gutsinda umugwi wa Atletico Madrid wa Luis Suarez ibitsindo bine ku busa Luis Suarez rero afise kuvuga yuko afise ikintu kitamworoheye muri uwo mugwi wa Bayern Dominique ko yamuribuka yuko ari kumwe na Barcelona batsinze ibitsindo munani kuri bibiri batsinzwe na Bayern ubonaho yimukiye muri Atletico none batsinzwe bine ku busa Bayern yamumva ko yamugendanye Bayern n'umugwi ukomeye cyane koko waravyerekanye kandi n'igikombe cy'uno mwaka igitwaye ntawo vuga ibishanye biriya kuko no mugwerekanye ko kimeze neza n'uno munsi hanyuma Inter de Milan nayo yanganije na Mönchengladbach bitindo biri kuwindi Inter de Milan iri muhira akaba tafere nini yakoze inkino zikurikira zikazobe tariki 27 murumva ko ari kundwi iza muri Ligue des Champions rero muri kino gihe cha corona nta guhagarika indwi kundwi kuvuga rero ko kwa kabiri inkino zirongera gutangura za Ligue des Champions tukazibabwira mu makuru yacu yo kuwa mbere Uno musi rero nkuko nabwiye kundwe heze Ligue des Champions imaze gutangura gushoma mu bijanye n'inkino ntibishoboka na gatoya kuko inkino nk'uno musi yasubiye gutangura muri azi ko ejo hari bari za Ligue Europa uno musi kwa gatanu amahiganwa atangwa ku gutangura mu bihugu bitandukanye tukabwira yuko kuri uno wa gatanu rero mu gihugu cya Espagne Elche iza kwakira umugwi wa Valence hanyuma ku munsi w'igisa 10 hari urukino rukomeye cyane aho FC Barcelona iza yakira umugwi wa Real Madrid urumva ko rukino rukomeye cyane imigwi ikeba na gose ubwo rukino rero ruritezwe cyane yabo mugwe wa Real Madrid murumva ko heruse gutsindwa na Ligue des Champions na gakipe ko muri Denmark ko muri Turkey ko muri Murantunga hari ya muri Ukraine hanyuma Barcelona nayo nyina kiye na gakipe koroshe cyane ko muri Hungary mbere ugiye kuraba Barcelona yasana ko yorohewe cyane urukino rero zo bahuza ku munsi wa gisa 10 n'urukino abakunzi b'umupira amaguru kenshi rutabacika kuko ruba rumwe ubuhinga bwinshi cyane kandi kuri no migwi ikebana umwaka uheze umugwi wa Real Madrid waretse Barcelona ko umwaka uheze koko Real Madrid yari imbere ariko na ubizi muri kino gihe cya kuma ningene bizogenda inyishu tuzoyimenya ku munsi wejo isa 12 rukino rurangiye murumva ariko kwa rukino ugwiza cyane FC Sevilla kina na Eibar hanyuma Osasuna kina na Atletico Bilbao Atletico Madrid yakire Betis Sevilla Villarreal yakire Deportivo Alaves Cadix iruka kwirahira umugwi wa Real Madrid izokina na Villarreal Etafe ikine na Grenade, Real Sociedad yakire Huesca, Levante nayo yakire Celta Vigo. Mwecho jihugu cha Espanye, umugwi rero wa mbere muri kino gihe ni Real Sociedad, fise 11 inganya na Villarreal. Ya gatatu ni Real Madrid fise 10, Getafe nayo ni ya kane fise 10, Cadix fise 10, Grenade fise 10, Betis Sevilla ni yindwi fise amanota 9, Atletico de Madrid ni 8 fise amanota 8. FC Barcelona ni ya nicenda ifise amanota indwi ariko ikabimaze gukina inkino zine mu gihe abandi bageze kuri zitandatu murumva yuko igihe yoramo kitsinzo zibiri amanota yoheza akiyongera ariko ntawe uzi ko izoheze kazitsinda tubandanye rero nk'umuryi w'igisahira tubabwira ko mu Butaliyano none umunsi ari rukino nyene ruza kubisaza 2:45 uza guhuza umugwi wa Sassuolo uza gukina n'umugwi wa Torino hanyuma Atalanta yakire Sampdoria ku munsi wejo saa 9 Genoa yakire Inter de Milan saa 12 Lazio Roma yakire Bologna umugwi wa Cagliari uzokina na Crotone azari ku munsi w'Imana saa 10:30 umugwi wa Parme ukina na Spezia saa 10 Benevento izokwakira Napoli isaa 10 Fiorentina ikina na Udinese saa 9 saa 1 y'ijoro Juventus dotire yakire Hellas Verona Sambiri saa 3:45 nayo Milase ikina na AS Roma zorukino rukomeye cyane ruzaba ku munsi wa mbere ruzaba ku munsi wa mbere itariki 26 isaa 3:45 urukino ruzoba rukomeye cyane kuko ruhuza imigwi ikomakomeye twabwira rero yuko mu Butaliyano Milase imukanda cyambe fite amata 12 kuri 12 umva ko yagaze neza Sosoro 10 Atalanta 9 Napre 8 Juventus ya 5 n'amanota 8 nyene I don't want to wait in the day for your love. From the very first time I set my eyes on you, girl, my heart has followed through. But I know now that I'm way down. Mujugu daji, uno musi sazi, ni wata miyongu tatuaruru kinoza guhuzu mugwa, tutiga tukina na kolon. La spiga ku munsi wa gisa 9:45 zokina na Hertha Berlin. Mayans zokwakira Mönchengladbach saa 9:30 Bayern Dominic kine na Eintracht Frankfurt kuri yo saha nyene. Hanyuma Union de Berlin zokwakira Fribourg ku munsi w'Imana saa 9:30 Dortmund yakire Schalke 04 azobari ku munsi w'Imana itariki ku munsi w'Imana saa 12:30 Wolfsburg ikine no mugwi wa Arminia Bielefeld azobari saa 10 ama Werder Bremen nayo yakire Hoffenheim isaha imwe y'ijoro mu gihe kuwa mbere Leverkusen zokina na Augsburg saa 3:30 aho mu Budagi rero umugwi wa Leipzig uri mu cyumweru cya mbere amata 10 Bayern ifise 9 Dortmund ikagira 9 Eintracht Frankfurt 8 mu cyumweru cya 5 na Stuttgart na 7 Kundwi igiri y'umunani uno munsi mu France ariko inoroza guhuza umugwi wa Rennes wakira Angers saa 3 y'ijoro Lorient izokwakira Marseille ku munsi wejo isaa 11 Paris Saint-Germain ikina na Dijon isaa 3 Lens yakira Nantes isaa 8 ku munsi w'Imana Metz ikina na Saint-Étienne isaa 10 Brest Strasbourg isaa 10 kuri iyo saa kandi izindi nkino aho Bordeaux izokwakira Nîmes Montpellier ikina na Reims Nice ikina na Lille Lyon yakire Monaco urukino rwiza cyane ku munsi w'Imana isaha 4 z'ijoro bakira Monaco bakuru zohera amasaha agiye isaha 4 z'ijoro urukino rwiza rwo cyane zohuza Monaco na Lyon hanyuma muri cyo gihugu cy'u Faransa rero kenshi nkuko byamwe ko biragenda Paris Saint-Germain ifite ikibanza cy'ambere ikibanza cy'ambere gifitwe na Lille ifite 17 Paris Saint-Germain cyakabije 15 kandi afitwe na Rennes 13 ni Nice iri mu kibanza cya kane Lens ni ya gatanu amanota 13 Marseille ni ya gatandatu amanota 12 But your love is my Reka turangirize mu gihugu cy'Ubwongereza tubabwira ko Aston Villa uno munsi saa 3 z'ijoroza kwakira umugwi wa Leeds United. West Ham ku munsi w'ejo saa 7:30 zokina na Man City. Urukino rwiza cyane. Fulham izokina n'umugwi wa Crystal Palace saa 10. Manchester United ikine na Chelsea saa 10:30. Nguru rundi rukino rwo mu Bwongereza rero zo baruryoshye cyane. Aho umugwi wa Manchester United zokwakira Chelsea saa 10:30. Liverpool izokwakira ku kibuga cyayo saa 3 z'ijoro mu gwa Sheffield United. Southampton ikine na Everton, umugwi wa Southampton zokwakira Newcastle United, hanyuma Arsenal ikine na Leicester, nabwo nyine urukino atacu rubaye ku munsi w'Imana saa 3:15, Brighton yakire West Brom Albion, hazaba ari ku wa mbere isaha 1:30, ku munsi wa mbere kandi hazaba urundi rukino, aho umugwi wa Burnley uzoba wakira umugwi wa Tottenham isaha 4 z'ijoro. Mu Bwongereza, umugwi uri mu kibanza cya mbere, si umugwi wundi, ni umugwi w'umumenyereza Ancelotti, musaza aza akazi cyane, ukaba ari umugwi wa Everton n'amanota 13, Aston Villa 12, Liverpool 10, Leicester 9, kibanza cya gatanu kikaba mu mugwi wa Arsenal ufise amanota 9 nyene. Nuko byifashe mu Bwongereza mu nkino zimaze gukinwa zitanu kuko ku munsi w'ejo batanguye indwi igira iya gatandatu. Reka rero bakunze wa kino kiganiro ndabashimire. Mbega mudasiba kudukurikirana, nshimira kandi Jospende w'Imana mpinga bw'ivyuma. Ezira Tunyimana mwari kumwe kuri mikro yifuje kugira weekend nziza mugumana n'ibiganiro vya radio Inzamba agateka kawe
Yingino kuri radio Inzamba
Kiganiro gicijya nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu ntidusige inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.